mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Hano i Washington DC radio Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese mbahaye ikaze aho muri hose ku maradio yanyu, kuri mudasobwa ndetse no kuri telefone zigendanwa. Ikaze kuri Ijwi rya Amerika.
Uburyo bwose buzokwegeranywa tunzi bwacu bushobora kwiyongera ku rugero rw'ibice 3.9%.
Uyu ni Domitien Ndihokubwayo, ni umushikiranganji, ni ministre ujejwe ikigega cya leta mu Burundi. Arasobanurira abagize inteko ishinga amategeko y'u Burundi ibijyanye n'ingengo y'imari izakoresha umwaka utaha wa 2018. Iby'iyi nkuru kimwe n'uko abagize leta y'u Burundi bakomeje ingendo zabo mu ntara basobanura ibyerekeye kuvuga itegeko nshinga ni mu kanya gato. Turabagezaho kandi naho isiganwa ry'amagare ryitwa Pedro for Peace ryatangiye na Perezida Pierre Nkurunziza ku wa mbere aho rigeze. Izo nkuru zose nizo tubagezaho mu kanya gato mu biganiro byacu kuri isaha. Tubaye tubararitse, mugume ku maradiyo yanyu. Duhera makuru y'umwanya i Bujumbura, umurwa mukuru Burundi. Mu Kigobe aho Inteko Ishinga Amategeko y'u Burundi imaze kwemeza ingengo y'imari izakoreshwa umwaka utaha. Amafaranga yemejwe 100% yiyongereyeho 4.6% kuyakoreshejwe umwaka ushize. Umunyamakuru wa Amerika mu Burundi Fidelite Ishatse ni waduteguriye iyi nkuru, aratangira asobanura aho ubwiyongere kuri iyo ngengo y'imari buturuka.
Ubwiyongere bw'amafaranga leta igiye gukoresha mu 2018 bufatanye n'ubwiyongere butekanijwe ku butunzi ubwiyongere n'amafaranga ariko arakora muri uyu mwaka w'2017. Domitien Ndihokubwayo yabisiguriye abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe.
Ugereranije n'umwaka w'2017 uburyo bushobora kuzokwiyongera ku rugero rw'imiliyari 71.3%, uburyo bwose buzokwegeranywa tunzi bwacu bushobora kwiyongera ku rugero rw'ibice 3.9%.
Izo miliyari zirenga 1,220,000,000 leta itegekanya gukoresha mu 2018 zigabanganije mu bisata bitandukanye. Harimo ategekanijwe gukoreshwa ku ndege rero mukuru w'igihugu, iyo nayo ikaba yongewe 1,500,000, mu gihe muri uyu mwaka w'2017 yari yahawe 1,170,000. Iyo ndege ibintu ya leta kuva mu 2016. Bamwe bashinga amateka bari mu ngoro makoroniro mu Kigobe babagije ibijyanye n'iyo ndege narijya batarayibona igurutse. Umushinga amateka Mareka Pamphile:
irakoteshejwe cyangwa ikoteshejwe? Niba ikoteshejwe muri bije ayo mafaranga yobacya, ko idakoteshejwe aya mafaranga yo kuregira anzwe kintu kurepara yobamo nako kapesiyona gomba.
Umushinga njuke gacha leta ntiyavuza aho iyo ndege iri, ariko yemeje yuko iriho.
Ndege iriho kandi irako nje gahambeshe iriho kandi irako ati ndege irakoteshejwe. Ndege ni koteshe, ndege n'umuhinga watse ndege uyifise iguruka itaguruka twaramahera kore ze inspection iregiriyere nuko ntuvuga ngo niyagurutse. Oya, izi vyo kuyitunga gusa le ze inspection tegerezwa kuzikoresha tazikoresheje muntu ngo ande class agende bagabo kakubwira ko itazosubira no kuguruka. Hariho ama inspection akogwa para raporo y'amasaha yagurutse, hariho inspection zikogwa para raporo y'amasaha ya plusieurs sortes d'inspection. Donc si kibazo mu bege kikugurukira hehe mbege gizene ikibazo nuko indege ihari imaze kuhaba naheza igakonsoma.
Amafaranga leta izokoresha mu 2018 hatekanijwe 12.2%, mu gihe mu mwaka wa 2017 amafaranga yatekanijwe gukoreshwa harimwo agenewe amatora 2020, ayo nayo akaba yarenga 6%. Mu gihe haheze iminsi ibiri hagiye itegeko nshikiranganji rigenga inkera rigenga ayo matora, ikigega cya mbere cy'umukuru n'amashinga amateka agatongwasa yabaye igituma habanza kuja itegeko kandi havugwa yuko interano iba kugushaka
hamwe musigoro bati ayo mafaranga yo guterera amatora si obligatoire. Mugabo hamaze kuja itegeko mukanavuga yuko imishahara izokatwa arasusi numva yuko atari kubushake bw'umuntu, none ko abantu mwabarihishije ikori ku mishahara, bitoro byaraduze, amazi muri regide zoraduze, amatara niho kuko n'ibindi bifungurwa hirya no hino ku masoko urabona yuko byaduze kandi mishahara nayo yakurikiye ngo iduge. none ko bisanzwe bipepe ngaha irindi tegeko riza ryo gutoza amafaranga ande ho dollar wa budget numva yuko menga cyo barije kuremera abantu
kwico kibazo umushikiranganje kiga ca leta yasubiye gushikiriza ku intererano izo tangwa gushaka yabara ko bashize itegeko kugira ngo habu rutonde mwitorokanwa ry'amafaranga y'intererano ayo mafaranga leta izokoresha 2018 ku ruhande rumwe azova makoye na matagisi ayo nayo azokuyongera gushika kuri 9.6% nkuko tubisoma muri yo nteguro y'itegeko ayandi nayo agategekanywa kuva mu mfashanyo mva makungu kuje nizo mfashanyo 2017 hari hatekanijwe imiyayide 336 ubu naho mu integro y'itegeko igenga amafaranga azokoreshwa 2018 ayo mafaranga akaba yiyongereye ko gushika kumiyayidi 372.2 hihwejwe amafaranga leta yekanya gukoresha muri integro y'itegeko hakihwezwa kandi netekanya kuronka hashari igihengeri kimiyayidi 158 domisiyonde yo kubgaya bajijwe ukugene abona ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi kabushirangaranje wiga ca leta mu byashikirije arashima intambwe u Burundi bushitseko
cyo numva ndefye uko abarundi bariko barifatira le destin y'igihugu cyabo mu minwe yabo birashoboka yuko tugera ahantu sivuze ngo n'uyu mwaka mwaka aho turano ko byashoboka tugera ahantu tuvuga tuti u Burundi urashobora gufinansa bije yabo mu buryo uvuye muri iki gihugu kuko Burundi ni bukenye
Integuro igenga amafaranga leta izokoresha mu 2018 yakozwe hisunzwe ugutubika wavubi mbere n'ibisata bimwe bimwe nkora mutima ku gihugu byagabanijwe amafaranga aha tukavuga nk'icuri n'ubworozi ariko rero naho bimwe bigabanywa hari ibindi byongerejwe aha tukavuga nk'ikiraye imigambi y'umukuru w'igihugu aho amafaranga igenewe yavuye ku miliyaridi n'imiliyoni 200 akaja ku miliyaridi 2 n'imiliyoni 200 ibujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
arakoze Fidelite ishatse ibujumbura reka tugane gato mu ntara guverinoma y'u Burundi ikomeje igikorwa cyayo cyo gusobanurira abanyagihugu ibintu bigamijwe muri gahunda yo kuvugura itegeko nshinga nibwiza shingiro mu Burundi uyu munsi minisitiri w'umutekano w'igihugu Alain Guillaume Bunyoni yari mu ntara ya Makamba umunyamakuru w'iryo Amerika muri iyo ntara Chris Munezero nawe yarahari
Makamba ibaye intara ya mbere igendewe n'intumwa ya leta y'u Burundi kugira ngo asigure iminyanyuro shasha zibwizwa nshingiro iyo nama ya madama sahabiri n'igice ikaba yahuje umushikiranganje w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni n'abajeje intwaro kuva kuri buramatari gushika ku barongo y'imitumba abaserukira amashengero n'amashirahamwe akorera mu ntara ya Makamba umushikiranganje Bunyoni yashikirije ingingo nkuru iminyanyuro zihagazeko
guhera ku cya mbere kijyanye n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu umuce wa kabiri nujanye n'ibyerekeye agateka kazina muntu n'ingene ibihugu bishobora guhanahana abafungwa ubugira gatatu nibijanye n'ingendo ya politiki cyangwa intumbero ya politiki ikigira kane nibijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu butunganijwe ikigira gatanu n'ingene u Burundi bwo kwinjira koko muri uwo muryango w'akarere k'ubuseruko icyanyuma ni mu bijyanye n'ingingo mfata kibanza zongera zikarangiza ino nteguro y'ibwirizwa nshingiro
umushikiranganje w'umutekano yongeye arasigura ibikuru bikuru biri muri izo ngingo aho yerekanye mu gisata cy'agateka kazina muntu bimwe muri bishasha byongewemo
zarahindutse ku buryo atangiye ingo n'imwe izoza yemera yuko umwenegihugu w'umurundi ashobora kuvanwa mu gihugu cy'u Burundi wagende gucibwa urubanza mu kindi gihugu ivyo bita extradition haba no kubyaha bikomakomeye ibyo ari byo byose harimo n'ibyaha byo mu ntambara harimo n'ibyaha byo guhohotera agateka kazina muntu ibyo byose birahanwa kandi n'ibihano bikomakomeye ugereranije mbere n'ingene babihana mu bindi bihugu
ibishasha saho honyene n'umubira bibigambwe n'abanyepolitiki naho nyene impinyanyuro zariyumviriwe
inacyo gituma muri impinyanyuro abayendepanda abateri politike barabujijwe guforuma amakoalisyon hanyuma kandi kugira ngo umuntu abe yo kwemeza ko yabaye umuyendepanda nuko yoba amaze niburiburi imyaka ibiri atamugambo wa politike yegamiyemo
umushikiranganje Alain Guillaume Bunyoni yongera hamagarira abitavyo nama gufasha mu gikorwa cyo gusigurira Abarundi neza guhinyanyura ibwizwa shingiro ku ntego ya leta y'u Burundi nuko Abarundi batote ba gutora izo mpinyanyuro z'ibwirizwa shingiro kugira ngo nibihave bifatana n'ikiringo cyo gutegura amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2020. Imakamba Krisi Munezero kubw'icyo cy'u Amerika.
Turacyari muri iyo ntara ya Makamba. Isiganwa ry'amagare mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba ryitwa Pedal for Peace ribera mu Burundi rigeze ku munsi waryo wa gatatu. Ryatangijwe ku wa mbere na Perezida Pierre Nkurunziza mu ntara ya Ngozi avukamo. Uyu munsi umunyamakuru rya Amerika Evariste Nzikobanya nka yarikurikiraneye Imakamba aratubwira uko iryo siganwa ryatangiye aho inyanzarake aho ryagarukije.
Haje gutegwa ibiti bitandatu byitiriwe ibihugu bitandatu byo mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko ku mugwa mukuru wa komine Nyanzarake ku ibarabara rya Nyanzarake Makamba. Buramatari w'iyo ntara yatanguje iryo higanwa. Gade Niyukuri yavuze ko iryo siganwa ku makinga ku butaka bw'u Burundi ariko imenyamenya ku igihugu ari nyabagendwa.
Igikorwa ntabwo yo gushima cyane abagitunganije na cyane cyane leta yacu y'u Burundi yemeye yuko igikorwa kibera mu gushaka cy'u Burundi nka nezuga cyane ingene biyumviye yuko cyoca mu ntacyo y'amakamba. Igikorwa ndagiha nuko byerekana yuko mu Burundi hari amahoro kuko ibihugu biri mu karere k'ubuseruko ko icyo gikorwa hamwe mu gucu Burundi kuma ku ngose kisoce babona yuko igihugu cyo Burundi kifite amahoro. Kinashyekana yuko ibihugu bya Afrika y'Ubuseruko bifitaniye ubumwe cyari rukundo ibyo bikora byose bikorera hamwe.
Umuterero biciye muri sport amahoro ashobora kuboneka amashobora gutsinda tatu.
Biciye muri sport amahoro arakomera kuko amahoro yasanzwe ahari ntabwo aboneka asanzwe ahari kanatsinda aranatsimbataye n'ugushikara gusa dushikara kuyashishigikira kugira ngo nihage baducha mu gihe ngo bayahungabanye.
Isiganwa ritari ryoroshe ku munsi ugira gatatu kuva ritangujwe kuko abasiganwa baduze mu misozi hanamye ibirometero ijana na kimwe nivyo bategerezwa gukora kuva Inyanzarake gushika muri komine Bukirasazi intara ya Gitega. Umunanotsi aturuka mu gihugu cy'Uganda niwe yabaye uwa mbere kuri ivyo birometero ijana na kimwe yakoresheje amasahane n'iminota 24. Umurundi yashitse ubwa mbere yabaye uwa gatanu. Shimirimana Jean Marie yabwiye Ijwi rya Amerika ingorane abarundi bagize.
Ingoza tubaye habaye ko contre attaque kuko batangu twatakira kuri rukonwe. Kugira twize twimara basako nuwa mbere asa niko yamaze adusize umwanya utari mutoya. Ariko turagerageza kugwana kuko twari twumufata biratunanira. Twebwe ikintu twasaba bwa mbere tusaba ko federation yacu idufata mu maboko ikatwamiza imbere zayo kugira ngo tugire imyiteguro ihagije ubwa mbere. Iturosa makinga hanyuma tuyo yantrene kuko iyi competition ibaye nta muntu yigeze agira antrene manimwe badufashe nko basanzwe ko twa professionnel gusa tuza tunyonga makinga ati ni moto makinga muje kunyonga.
Iyo ngorane ni nayo umumenyereza wo mu rwiserukira gihugu w'abanonotsi basiganwa ku makinga avuga Faustin Denza ko agasaba leta y'u Burundi n'abandi bakunda urukino rwo gusiganwa ku makinga gufasha kugira abanonotsi b'abarundi batera imbere.
Kiri no saba nuko leta yogerageze kudufasha ibikoresho nk'amakinga turacyafite amakinga make cyane hanyuma n'amasosiyete yogerageza gusahiriza akadufasha kugira ngo urukino rw'amakinga rutere imbere.
Ngomenya ko umunonotsi w'umurundi kazi yitavye iryo higanwa kuri uno munsi ugira gatatu atarangije gusiganwa. Adelphine Nifasha yabujijwe n'igikomere caturutse ku isanganya yagize kuri uyu wa kabiri ashitse muri komine Nyanzarake. Iryo siganwa Tour du Burundi ku makinga ryatunganijwe n'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro rizobananya ku ntambuko igira kane kuri uyu wa kane. Abasiganwa bazova muri komine Bukirasazi bagana intara Cankuzo muri komine Bukirasazi y'intara Gitega. Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Evariste Nzikobanya nka kuri ibyo bisobanuro duhaye kujyanye n'iryo siganwa ry'amagare. Nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku kiganiro Ntorere Kazoza.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imitsi yose nkaya mango sinkakaza naniko ndumviriza ntorere kazoza.
Umviriza ntorere kazoza
erega mwarasize ntorere kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere Kazoza,
Ntorere Kazoza.
Likaze ni gwanyi bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza mushikizwa na studio Ijambo kwijwi rya America. Jerome Nyonzima ndakiremesheje ndabipfurize kugikwikirana mu rugweze. Mu kiganiro cy'uno munsi tugiye kurabira hamwe uruhara rw'ingendo yo kunywanisha no kumvikanisha abantu mu gutatura amatati na cyane cyane amatati y'amatongo mu karere k'ibiyaga binini. Turi ibukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho turi kumwe n'abatumire batatu. Reka mbere ndabasabe bidondore.
Jewe nitwa Denis Habonimana, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'abashingantahe mu Burundi.
Murakoze, bidondore nawe mufaso.
Murakoze. Je nitwa Nzoyisaba Urida, nkaba ndi umuhuza mu Burundi mu ntara ya Makamba, komine Kibago. Nigishijwe mva mu rwego rwa Sentebe.
Ubundi turi kumwe nawe nyine yidondore.
Jewe nitwa Macumi Damien, nkaba ndi umunyamabanga ntayegayezwa w'umugwi w'igihugu ujejwe ibibazo by'amatongo mu Burundi.
Murakoze cyane. Reka rero tuduge ku ijambo mpere ku mushinga nawe Deni, ahako muri Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mwasa n'abari mu ikoraniro umwari mu biki.
Turi mu ikoraniro rihuza abahuza abantu mu matati y'amatongo mu bihugu u Burundi, u Rwanda na ni ntara za Kivu ya ruguru n'yepfo.
Ariko uvuga ko ku ruhande rw'u Burundi hari bande?
Ku ruhande rw'u Burundi hariho abaserukira abashinga ntahe, abaserukira CNTB n'abaserukira amashyirahamwe yigenga.
Urakoze. Reka nsubire rero kwa Damiano Macumi. Uvuze uti uri umunyamabanga ntegayezwa umugwi ujejwe gukurikiranira hafi ibijanye n'itunganya ry'amatongo mu Burundi. Mbega none wewe ngaha muri no koraniro wari waje kabuki?
Muri no koraniro nari naherekeje aba bahuza mu bibazo by'amatongo, ariko na jewe na naje kugira ngo nige ndabe mu bindi bihugu duhana imbibe u Rwanda na Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo ukuntu ibibazo by'amatongo ariko barabitunganya.
Reka nsubire kwa wa mupfasoni. Mupfasoni wavuze yuko waronse inyigisho zo kunywanisha abantu uturuka mu mugwi CNTB n'akari umugwi ugiye gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matongo. Mbega wewe none kuvuronse izo nyigisho harabo maze gutatura?
Ego cyane, harabo maze gutatura. Nk'abantu benshi mu mibano bari babanye nabi narabahuje kandi baranyumvira. Hanyuma hariho nabandi b'amatongo twarabumvirije turabiyegereza nkuko dusanzwe turabahuza, hanyuma baratwumvira bigenda neza bonye n'ubwabo bariyumvikanira, hanyuma gushika ubu namahoro.
Ino muri Kongo hari icyo kuyeyo?
Ego cyane, nakuyeyo ubumenyi budasanzwe nitegereje hirya no hino mu gihugu cya Kongo n'u Rwanda. Twarumvise ko hariho abunzi, hanyuma haraboneka n'abandi bahuza nka twebwe abarundi. Twarunguranye ubumenyi bukomeye cyane. Gushika ubu rero ngiye gushika mu Burundi, hari ikindi kintu nzokongera ko mu buhuza bwanje. Murakoze.
Mushinga nawe Deni, wari waserukiye urwego rw'abashinga nawe hano muri rino koraniro mpuza bihugu, hari ico haragaseke bari wazanye ku ruhande rw'abashinga nawe?
Ku ruhande rw'abashinga nawe yagaseke nini nazanye ningene abashinga ntahe mu Burundi aribo basanzwe bahuza abantu basanzwe batatura amatati yo mu kibano yose harimo amatati y'amatongo, akaba ari nayo ubu yasigaye ari menshi kandi akomeye cyane. Icyo nari ndaje ndabatekereye ni ukubereka ingene mu Burundi kuva na kera narindi abashinga ntahe bamye bahuza abantu bakavukanisha kubera ko mu kibano abantu batase bateza kwitwararika yuko bateza kugumana babana. Abashinga ntahe bashinzwe rero kunywanisha aba bana.
Umva abashinga ntahe ntaba agira ati nabagabo gusa, harimo n'abagore bari muri no koraniro.
Mu bashinga ntahe hari abagabo batiwe n'abagore batiwe. Abagore batiwe n'abashinga ntahe ariko babita abafasoni, mugo bose n'abashinga ntahe. haja abashingantahe rero babagabo n'abashingantahe babagore ari bo bafasoni
kuva ku rwego rw'abashingantahe ndakumira abakenyitse
urwego rw'abashingantahe ntushobora gukumira namba kuko umushingantahe ibanga ry'ubushingantahe rishobora kurunka umuntu wese afise umutima w'ukwitanga umutima afise ubutungane afise umuntu w'intungane abo umugabo cyangwa w'umugore kuko ukuri ntikugira igitsina ukwihangana ntikugira itsina ukwitanga ntikugira igitsina
mbe none nk'ubu mu gikorwa cyo kunywanisha abari mu matati cyane cyane aya matati y'amatungo mwavuze ntimusekane imitwe n'izindi nzego cyangwa abato
oya ntidushobora gusekana imitwe kuko dusanzwe dukorera abanyagihugu turagerageza kumvikana hari aho bigorana gato y'umugabo impera n'imperuka dutegereza kumvikana kuko dushinzwe ibanga ryo kunywanisha abantu
none mu bisanzwe imanza z'amatongo ntivya mu masentare murabuza abantu kwitura mu masentare rero
ntitubabuza ariko abanyagihugu bonyene bashima cyane kwitura ubwa mbere abashinga ntaye bakabumviriza bakabumvikanisha bakanywanisha
mushinga ntaye macumi Damiano uzerukiye urwego rwa leta wari muri rino koraniro mpuzabihugu mbega mu mategeko atunganya amatongo mu Burundi iki kibanza ingendo yo kunywanisha abantu idaciye mu masentare irahabwa ikibanza
nkuko nabivuze nsanzwe nkurikiranira hafi ibijanye n'ihinduka ry'amategeko agenga iby'amatongo mu Burundi muri iyi nama rero twarimwo ibukavu twabonye uruhara ukunywanisha amatati y'amatongo byogira mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo rero kari igikorwa nsanzwe nkurikiranira hafi nungutse byinshi kuko na jewe ngiye mu Burundi gukora ivyo bishoboka kugira ngo uruhara gukunywanisha amatati y'amatongo rushobore kuja muri iryo hinduka ry'amategeko agenga amatongo na cane cane ko injyane z'amatongo mu Burundi ari nyinshi cane usanga amasentare yararengewe n'ibibazo by'amatongo rero tugiye gushira uruhara kunywanisha amatati y'amatongo mu mategeko mu ihinduka ry'amategeko agenga amatongo mu Burundi turiko turagira
izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka bikiye imizi nyingisho baronga nkibaza ko dishobora konona igikorwa cy'inzego za leta muri icyo gikorwa
oya nibaza yuko izi nzego z'abahuza ziriko ziravuka zizokunganira inzego za leta zisanzwe zihari dusanzwe tuzi inzego za leta zitunganiriza abanyagihugu hariho inama yo kumutumba igizwe n'abantu batanu iyo nayo iriko iratunganiriza abanyagihugu irashobora kwikora ku bashinga ntahe ikikora no kuri aba bahuza bamaze kuronka inyigisho mu bijanye n'iby'amatongo mu makomine atari make kandi y'igihugu haramaze gushingwa urwego rw'abahuza rw'abasuzumyi b'amatongo
mbe nk'iyo bishyitse abo bahuza bo mu nzego nshyashya ziriko ziravuka ubu bagatunganiriza abantu mwebwe nko ku ruhande rwa leta araho mwemeza ibyo bagize nk'amasezerano kugira ngo bazobigende
mu gihe bene amatongo atanu mwagifise akariganga muhogo bikagaragara yuko atanu mwacidoga iryo tongo giwe arashobora gusaba rikandikwa akarironkera urupapuro ndangatongo gwemewe n'amategeko kuko amatati aba hari aba yamaze gutorerwa umuti
mufasoni urida kenshi tuzi abapfasoni b'abarundi kazi nk'abantu rimwe na rimwe imico yagiye akumira hari nabo namwe ugasanga ubwabo baranyuzamo bakikumira muri iki gikorwa cy'ubuhuza abapfasoni tuvuga ko baseruka
baraseruka cyane kuko muri iki gikorwa cy'abahuza natwe abapfasoni tuzi imbere kanatsinda nta niyo byoca kuko iyo turiko turakora icyo gikorwa cy'ubuhuza turi kumwe n'abagabo turagikora neza cyane hanyu ibintu bikagenda neza
ko mwari mu ikoraniro hari uturero twaho abakenyizi bo baraserutse bakanywanisha abantu bari mu matati y'amatongo bikaboneka
ego cyane na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi twarabonye aha mu Rumonge hariho abapfasoni bahuje abantu bari bafitaniye amatati y'amatongo barabafasha bigenda neza barakorera kucyo bari bababwiye kuko babahuje umwe wese akemera ati ibi bintu koko nivyo kuko hari wahungutse n'umusango bibonekana ko umusango yavuga ati nguma muri ritongo uwahungutse nawe ati ntashobora kurigumamwo kuko tutavukana nta nico dupfana mbere mugabo abahuza barabigiyemo na cane cane abakenyezi hanyuma uwahungutse araronka itongo hanyuma numusangwa kandi nawe nyene araronka ahaba kuko nta munyagihugu wo komora bose na barundi murakoze
mushinga ntaye deninzo habona imana hari ntamamye ubona nkimwe cyangwa zibiri yo bikibangamira igikorwa cizi inzego z'abahuza inshasha ziko ziravuka
izi nzego ziko ziravuka intandamizo boneka nuko bishobora kuba bitorohera nko guca kuraba abatase kuko no gushika aho batatiye kuko urazi ko ubucurubanza bw'umusozi awicarako barashobora gukenera uburyo bwo gushika ku matongo cyane bagakenera uburyo kuja baravugana hagati yabo kurazi ubuye ibikorwa bifashwa cyane cyane mu guhanahana amakuru mu kuvugana ni mutuntu duto duto ariko nibaza ko atantama myizi ikomeye ziriho
ari cyo mwosaba nimba ubutegetsi cyangwa amashyirahamwe asanzwe afata mu mugongo izi nzego ziko zira z'abahuza ziko ziravuka
oya izi nzego nibaza yuko icyo twosaba ubutegetsi nuko bozireka zigakora neza zisanzuye abanyagihugu bazitura bakazitura atacyo binona
aya mashyirahamwe nka Search for Common Ground uri dawe yasaba iki wewe kugira ngo igikorwa cy'umuhuza gitere imbere
icyo no yasaba ubwa mbere nugushishikara kutugwiriza inyigisho kugira ngo turushirizeho kuronka ubumenyi burengeye ubuturose muri iki gihugu kibanyi cha demokrasi ya Kongo.
Machumi Damiano, ama leta y'u Burundi na Kongo n'u Rwanda yofasha iki igikorwa cy'abahuza kugira ngo gitere imbere.
Ibi bihugu ico byofasha inzego z'abahuza nuko bobafata mu mugongo twarabonye yuko mu Rwanda urwego rw'abahuza rufashwe mu mugongo no muri Republika Demokrasi ya Kongo no mu Burundi leta yogira kigoro igafata mu mugongo izi nzego z'abahuza na cane cane ko hari migwi myinshi y'abahuza leta yogerageza ikabashira hamwe kugira ngo bakore igikorwa gifise intumbero amico nosaba amashira hamwe nuko yogira inyigisho nyinshi zikwiye ku migwi yose y'abahuza duhereye kuri urya rwego rwo ku mutumba gwatowe kuko nabo nabahuza mu matati menshi urwego rw'abashinga ntahe na urwego rw'abasuzumyi rw'amatongo ku mitumba n'urwego rwa CNTB rwashinzwe kugira ngo rutatura matati yavuye ku njyane z'ingwano Burundi bwagiye buracamo
urakoze cyane nikura ko kamo turangirije ko kino kiganiro ntorere kazoza kikaba cyari ko gisamiranira ibukavu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo atwari kumwe n'abatumire batatu umushinga na Edeni nzohabona imana nkaba ndagushimiye kuba witavye kino kiganiro
nanje ndagushimiye kubona wampaye ijambo
mufasoni urida nawe ndagushimiye kuba witavye kino kiganiro
murakoze nanje ndabakengurukiye cyane kuba mudufashije muri kino kiganiro
Uwo nishimiye ni Damiano Macumi ku ruhande rwa leta y'u Burundi ndagushimiye kwa bitatu ino biganiro
murakoze namwe kuba mwadutumiye muri kino kiganiro
abandi nishimiye nimwe mwahisemo gukurikirana kino kiyago ntorere kazoza cha studio ijambo gica kwijwi rya Amerika Jerome Niyonzima na yinda kiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho gutaha
cyari kiganiro ntorere kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
turabashimiye aba muri studio ijambo Jerome Niyonzima na mufatanije muri kiganiro turabashimiye cyane mukomere kandi namwe shuti mwatwumvise muri uyu mwanya nongiye kubashimira mwese mbatumira kandi mu makuru yacu mu kanya gato isamoya ni gice twageze amakuru ya karere n'amakuru yo hirya no hino ku isi muri studio hari Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza